Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki 23 ukwezi k'umunani umwaka w'2018. Muri kumwe na Federica Nkurikije.
Amashure y'abigenga adashikana ibice 20% ku bamenye twategerezwa kuyugara.
Uyu ni Jean-Pierre Ndirahisha, umushikiranganji w'indero n'inyigisho y'imyuga, avuga ku ngingo nshasha bw'ubushikiranganji bugiye gutangura gufatira amashure yigenga.
Ubwo buryo gufuta ngo muri prisonero ntibamenye kandi atamwarimu yigira umwana atashuri yigira umwana umwana ategerezwa wenyene kwigira akamenya cyangwa akayobe kandi kuyoberwa si cyaha birashika umwana akayobe mugabo ishuri niyo kibizira.
Uyu nawe ni Gilbert Abeko Njangwa, umwe mu baserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga. Inkuta kimwe n'inkuru yerekeye ububibe hagati y'u Rwanda na Congo rwugaye ku modoka z'amakamyo, hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'ibibondo bifunganywe n'ababyeyi babyo, turazirakwa ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni wawe.
Rakose Frederic turahera mu gihe kibanya abacamanza ba Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe bazosasa mu rubanza n'umunye Kongo Jean-Pierre Bemba mu kwezi kuza kw'icyenda ku byaha yagirizwa byo guha igifukamunwa ibyabona mu rubanza rw'ibyaha byo mu ntambara yakurikiranywa n'iyo Sentare. Iyo byashikirijwe ku munsi wa gatatu Junior Sentare ifise icyicaro irahe mu gihugu cy'u Hollande. Iyo Sentare itekanya kumuburanisha ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icyenda hamwe n'abandi babiri bagirizanywa nawe nkuko Sentare yabishikirije. Bemba inyuma yaho yejejwe ku byaha byo mu ntambara ciye tahuka mu gihugu ciwe guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko kandidatire yiwe yaranswe, ubu akaba yahisemo guca yitura ubutungane. Ntibiramenyekana rero nimba Bemba azosubira irahe kuburana kuri iyo sango asabwa ko niyo Sentare. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yarashitse muri Senegal ku munsi wa gatatu ejo mu rugendo atanguye muri Afrika y'uburengero, aho Ubudage buvuga ko bwifuza kwiterambere rya Afrika cyane cyane muri ako karere izotuma bimukira bahungira mu Buraya bagabanuka kandi bifashe no kurwanya iterabwoba. Inyuma ya Senegal na Ghana, Merkel azoja muri Nigeria ahazobonana n'umukuru arongo ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero ECOWAS Jean-Claude Kasibru. Uru rugendo rwa Merkel rukurikiye rw'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yarimwo muri Afrika, rugendo rwari rugamije kurondera amasezerano mashasha yerekeye ubudandaji mu gihe Ubwongereza buriko bwitegurira kuva mu muryango w'ibihugu bya Buraya. Imisi yo kwibuka no kunamira senatere wa Leta Zunze za Amerika John McCain yatanguye jo ku munsi wa gatatu mu gisagara cha Phoenix muri leta ya Arizona avukamo. Inyuma yo kumwibuka muri ico gisagara cha Phoenix ejo kwa gatanu, ikiziga ciwe kizo cha gitwarwa n'indege ku cicaro c'inama nshingamateka aha i Washington, aho yari amaze imyaka 32 arangurira amabanga y'ubukenguzi amateka. Inyuma y'imisa yo kumusabira izobera muri katedrale katolika aha i Washington ku munsi wa gatandatu, aho Barack Obama na George Walter Bush bahoze barongoye Amerika bazoshikiriza amajambo. Ikiziga cha McCain kizoca gishingurwa ku munsi w'Imana ku ishure riri mu gisagara cha Annapolis ni muri leta ya Maryland, aho yakurikiranye ibyigwa bya gisirikare. McCain yitabye Imana ku munsi wa gatandatu ahitanywe n'indwara ya kanseri yo mu bwonko. Igisata cishiramwe mpuzamakungu cita ku mpunzi hasere gitangaza ko imiliyoni zine z'abana b'impunzi ku isi batiga, ibituma kazoza kabo hamwe n'ak'imiryango babamwo kaba kabi cyane. Ibyo bikaba biri muri raporo icyo gisata giheruka gusohora. Hashteri menyesha ko kwisi hose hari impunzi zababa imiliyoni 200 muri bo abarenga igice cya kabiri akabara abana ico gisagara gihamagarira ico gisata gihamagarira amakungu gushira uburyo bw'amafaranga mu kwigisha impunzi z'abana kandi igasaba abatanga imfashanyo kongereza amafaranga afasha amareta yakirizo impunzi kugira hatezwe imbere ibijyanye n'inyigisho. Umunyamabanga mukuru wa ONU nawe Antonio Guterres yashikirije amakenga ku munsi w'ejo wa gatatu kw'ibintu bishobora kumera nabi cyane mu ntara ya Idlib muri Syria mu gihe hogabwa ibitero bya gisirikare. Leta ya Perezida Bashar al-Assad ifashijwe n'Uburusiya yavuze ko iterekanya guhanagura akarere ka Nusra karimwo abarwanyi mu kwezi guheze ako karere karanzwemwo ibitero by'indege bituma haba amakenga ko hagira habe nk'ivyabaye mu bisagara bya Aleppo hamwe no mu buseruko bwa Guta. Abantu bashika ku miliyoni 3 ba mu buraruko bushira uburengero bwa Idlib barimwo abarenga miliyoni 2 bahunze bava mu bindi bice vya Syria. Onivuga ko abarenga miliyoni 2 bakeneye ifashanyo kandi amashirahamwe atanga ifashanyo akaba ngo yiteguye gufasha mu gihe byo yangara. Leta z'Ubumwe za Amerika nayo yatangaje ku munsi wa gatatu ejo ko raporo ya ONU yasohotse yerekana ko bishoboka ko hoba harabaye ibyaha byo mu ntambara mu gihugu cya Yemen kandi biteye amakenga. Impande zirwanya zigasabwa kwirinda ubwicanyi. Ku munsi wa kabiri intumwa za ONU zatohoje muri Yemen niho zashikiriza ko impande zose zirwana zakoze ibyaha byo mu ntambara mu kugaba ibitero by'indege, gufata abakenyezi ku ngufu hamwe no gushyira abana mu gisirikare.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Hagiye guhera hafi ijwi yose urubibe rwa Rusizi ya kabiri ihuza u Rwanda na Congo rwugaye ku modoka z'amakamyo zitwara imizigo. Ibyo birabandanya kugira ingaruka ku bashoferi b'ayo makamyo. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yarishikiye kuri urwo rubibe maze adutegurira inkuru. Tumutega amatwi.
Ugeze ku mupaka wa Rusizi ya kabiri kuri ubu urasanganirwa n'imirongo miremire y'amakamyo haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'urwa Congo. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu izari ziparitse ku ruhande rw'u Rwanda honyine kwabwiye ko zarengaga 80. Uyu mupaka ufunze kuva kuwa kane w'icyumweru gishize, ubusanzwe ukoreshwa n'imodoka nini z'amakamyo zitwara ibicuruzwa ziturutse mu bihugu by'u Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania na Uganda zirijyana i Bukavu no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bawufunze bavuga ko barambiwe kubeshywa na leta yabo ko uwo muhanda uzakorwa. Bavuga ko imirimo yo kukora yari yaratangiye ariko iza guhagarara hakozwe agace gatoya, yewe nta n'imiyoboro y'amazi ikozwe, bityo akaba arimo kubasenyera ndetse agatwara ubuzima bwa bamwe muri bo. Aba bati muribaza ngo kuki twafunze umuhanda, abantu bari bamaze kurambirwa. Hashize imyaka irenga 3 bubaka agace gatoya katarengeje ibirometero 2 na metero 700. Ibyo byabaye handi ku isi mu gihe yari umuhanda uhuza Congo y'Uburasirazuba, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Batubwiraga ko bizafata amezi 6 ariko dore ubu hashize imyaka 3 umuhanda warangiritse. Ahubwo abantu barimo gutwarwa n'amazi kuko yabuze aho anyura. Nibarangiza imiferege rero ndetse n'ikiraro, abo baturage bavuga ko batiyumvisha ukuntu umuhanda wabo urimo yinjiriza igihugu amafaranga menshi ariko ukaba udakorwa kugeza ubu. Uyati
na hii barabara njo barabara ya kwanza mu province kuingia.
Uyu muhanda ni wo wa mbere mu kwinjiza amafaranga menshi kurusha yindi yose yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko tubabazwa n'ukuntu ari nabo bakomeza kwirengagiza mu yindi yose. Niba dukorera umuhanda rwose, ntabwo kuva ku Rusizi rwa kabiri kugera kwa Majoro Vangu harengeje ibirometero 5. Ariko se ni gute bifata igihe kingana gutyo umuhanda udakorwa? Icyo badafite ni ubushake, ariko ntibabuze amafaranga. Uburyo aba baturage bafunzemo umuhanda babaye nk'abawucamo kabiri muri karitsiye ya Ndendele, bashyiraho ikiraro gikoreshwa n'abanyamaguru gusa, ahandi nyuma bahafungisha kontineri y'imodoka yashaje. Bivuze ko yaba imodoka zari zivuye i Bukavu zishaka kwambuka mu Rwanda zaheze inyuma y'aho bawuciriye, izivuye ku ruhande rw'u Rwanda nazo zihera inyuma y'iyo kontineri. bari batwaye amamodoka n'abatandi bo yibabo batangiye guhura n'ingaruka z'iki kibazo
hapa ni meniko kama
aho ubu tugiye kuhamara iminsi irindwi ntituzi icyo twakora ubu turicaye gusa kugeza n'ubu amafaranga yadushiranye ubuzima burakomeye turasaba leta ya Kongo ko yadufasha tukabashyikiriza imizigo yabo natwe tugataha iwacu
kujya gushaka ibyo kurya no gutega kandi ubwo amafaranga nayo yagiye ashira nakazi ntabwo kagenda cyane no ku ruhande rw'abakire nabo ntabwo amamodoka yaba ari gukora ubutura paritse mbega ni ikibazo cyane no kubakeneye ibicuruzwa
ahantu turi dufite ikibazo cyiki nta matwa leta hari nta hantu umuntu ajya koga ivyo kuya kubibona ni shida amafaranga yarashize niyanzara nyene biko raturira hano
inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda zatubwiye ko zirimo kuganira na bagenzi babo ba Kongo kugira ngo umupaka wongere ufungurwe Bwana Kayumba Ephraim ni umuyobozi wa karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda
ejo haba yo kuvugana n'ubuyobozi ku ruhande rwa Kongo ndemera ko bagiye gukemura iki kibazo vuba wenda twizera ko kintu kimwe gishobora gushira cyakemutse ariko bavuga bakibonaga nabo nk'ikibazo kihutirwa kubera ko umujyi wa Bukavu ntabwo uri kugerwaho n'ibicuruzwa by'ibanze
icyakora bigaragara ko ibiganiro bidashobora gutanga igisubizo kihuse hagendewe ku buryo intumwa ya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yakiriwe n'abaturage bafunze uyu muhanda ubwo yaraje kubagezaho ibyo yatumwe Bwana Jean-Claude Mbarama usanzwe ashinzwe imirimo ya leta mu biro bya guverineri yijeje abo baturage ko imirimo yo gukora uyu muhanda igiye kwihutishwa gusa bo batsimbaraye ko nta modoka n'imwe igomba gutambuka mu gihe imirimo yo gukora itarasubukurwa ndetse yarenze agenda nta kirakorwa uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri urimo inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda zivuga ko ukoreshwa cyane mu buhahirane ndetse abaturage bamaze igihe basaba ko amasaha ukora yakongerwa kuko kugeza ubufunga isaha 12 z'umugoroba mu gihe rero waba ukomeje gufungwa bikumvikana ko ingaruka zakomeza kwiyongera cyane cyane ku birebana n'ubucuruzi atari no ku Rwanda na Congo gusa ahubwo na karere kose Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika ibukabo muri Kivu y'Amajyepfo
abaserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga bariyamiriza ingingo yo gufuta amashuri adashikana ibice 100% mu bibazo bya leta bitandukanye abo baserukira yo mashuri babona kwiyongingo y'umushyanganje itisunga amategeko y'igihugu kandi yari kubanza kumvikanwa ko nabo yiga ivyo babivuze mu gihe ubushyanganje bwemeza ko bugiye gufuta amashuri yigenga yarose ubusa kwijana mu bibazo bya leta ayandi nayo atashikana ni 100% atagafutwa umwaka w'indwi w'ayo mashuri nayo yegamiye leta atashikanye 30% hagiye kuyobozwa abayobozi b'ayo mashuri n'inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Hemonzi Imana ari i Bujumbura mu Burundi
mu ngingo umushikiranganje b'indero n'inyigisho z'imyuga yafashe kugira teze imbere ubumenyi bw'abanyeshuri nuko amashuri yabigenga adashikanye ibice 20% mu bibazo bya leta acayugagwa mu gihe mu mashuri yegamiye leta aho ayadashikanye ibice 30% acabogozwa abayobozi b'ayo mashuri Janvier Ndiraye Jarongo ubwo bushikiranganje afatiye ku mwimbo wavuye mu kibazo y'uburenganzira abanyeshuri kuja mu gihe cya kabiri cy'amashuri shingiro mu mwaka wa 2018 yemeza ko ibihano by'amashuri yigenga bigiye kuja mu migwi ibiri
amashure yabigenga adashikana ibice 20% kubamenye kwategerezwa kuyugara ariko kubera ko hariho abusanga kandi umunyeshuri n'umwe yamenye bise tuma twafashe ko tuyaca mu migwi ibiri hariho ayo dufatira ko tukugara igice cya kane cy'ishure shingiro ni kuvuga mwaka w'indwi n'umunani n'ubucenda ikindi gice nuko tuca dufata uwundi mugwi w'abagerageje nabo tugaca tubaha imyaka ibiri yo kwisubirako byo kunagura ibikorwa byabo tugaheza tugaca kugara ishure ryo mu bindi
bamwe mu baserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga barababazwa n'iyo ngingo Gilbert Bekonjangwa umwe muri abo avuga ko atumva ingene ishure ryohogwa kuyoberwa kw'abanyeshure kandi amashuri yigenga yigamwo abanyeshuri babananiwe mu mashuri ya leta
iyo umwana yobewe akayoberwa ari abana baje bayobewe bavuye muri leta bagaca bamenya ari bake muri privé umushikiranganje cyafuta ishuri kandi abayoberwa muri leta amashuri atamenyesha muri leta examen d'etat cyangwa izindi test z'igihugu hoho yirukana umudirekteri none ubwo buryo bwo gufuta ngo muri privé ngo ntibamenye kandi atamwarimu yigira umwana atashuri yigira umwana umwana ategerezwa wenyene kwigira akamenya cyangwa akayoberwa kandi kuyoberwa si icyaha birashi umwana akayoberwa mugabo ishuri niyo kibizira aho rero amashuri yabigenga yaheze ayafuta
abo baserukira amashuri yigenga basaba ko iryo tegeko ryosubirwamo rikisunga yandi mategeko agenga igihugu. Gilbert Bekonjangwa asaba ko amategeko ashingwa n'ubushikiranganje bw'indero yoshyirwaho babanje kubazwa abegwa nayo mategeko.
Icyo kibazo ari kibazo cyobanza cyicirwa mu nama y'abashikiranganje, hanyuma itegeko rigasohoka rikagenda mu nama ishinga amategeko. Iryo tegeko rimaze kubaho rero rigashyirwa ko n'umukono umukuru w'igihugu kugira ngo ibyo bintu bitomoke, ntihagire abasubira guta umwikomo ku mushikiranganje. Muri iyi myaka hari icyuka kibi cyane hagati amashuri y'abigenga n'ubushikiranganje bw'indero. Twifuza yuko abaserukira amashuri imbere y'amategeko bubonana neza n'umushikiranganje n'abandi bo muri minisiteri, bakumvikana neza ingingo zumvikanywe ko zoshobora gutuma amashuri abandanya neza.
Amashuri y'abigenga arenga 60 niyo amaze gufutwa kubera iyo ngingo y'umushikiranganje w'indero, mu gihe muri uno mwaka hataramenyekana igitigiri cy'amashuri azofatwa n'iyo ngingo. Amanota 72% niyo yafatiwe ko kubakoze ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri shingiro, ayo mu mashuri atunganya ivyigwa vy'ubuhinga n'ayategura abigisha abandi, eka mbere n'ayafise uburaro. Abanyeshuri barekuriwe kwigamwo nabaronse amanota angana n'110% mu kibazo cya leta gikorwa n'abanyeshuri barangije umwaka w'icenda. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Ejo ku munsi wa gatatu abana 6 bararungitswe icese mu kigo cy'Ibohero, biyongereye ku bandi barenga 10 mu kiringo cy'umwaka. Abarongoye iryo bohero basaba abagira neza kubandanya babafata mu mugongo, kuko abana baririwe mu gasho bahura n'ingorane nyinshi. N'inkuru yo mu menyeshamakuru y'Ijwi Amerika, Fidelite Ishatse ari mu Burundi.
Onyene biratunezera gose iyo abana bahise babadukura ko bakabatwara. Kubera umwana mubanye mu ibohero si byiza. Ngaha abaje kugufunga si byiza ko umwana umugumana.
Uyu ni umwe wakenyezi bafungiye mu ibohero rikuru ry'Ingozi. Umwana wiwe ari muri abo bana bagiye barungikwe hanze y'ibohero. Devota Singira nkabo umuyobozi w'iryo bohero ati ikibanza cy'umwana si mugasho.
Amategeko avuga yuko umwana akwije imyaka 3 umuntu acamusohora. Dufise abana batoye bashika 20 ubu bagira batwara abana 5 hacasigara abana 15. We nk'abayobozi b'ibohero igikorwa turagishima cyane, kuko umwana ntabafunzwe isanzwe abafunze umubyeyi. Ntawovuga rero ngo abana bagume ngaha bakorere ngaha, kuko mu ibohero saha abana naho wakoze cyane.
Ababyeyi batungiye abana muri iryo bohero bemeza ko ubuzima bwaho bugoye ku mwana. Uyu yari ahatungiye abana 2.
Nasaba Imana ati Imana yo mpa akafuma abacana mu iriro nkasigara ndumwe. Barakiye ubukari bwonyine bakabujya ku biharage nta magara meza bari bafise.
Oya kayi
ntibashobora aho karonka. Uri mu ibohero boronka kayi. Ntibabandikiye ubukari n'ibiharage. Banje bari bamaze gukura. Rafu yo bampa ntiyashobora kubatosha barya cyane.
Bazo magara manga.
Amakarama 3-5 y'ibiharage. Na 3-5 y'ubufu. Ayo bahaza mu kiro no kumuranga umwana ntuzi yuko ari kuri nyina goma ashaka kujya.
Abandi babyeyi twaganiriye bashimangira cyane ku indero y'abana atangiza mu ibohero.
Usanga umwana afite ibintu akenera ntabironke. Ubwa mbere abana barakenera utuboga kugira ngo bashyire ku byo biharage baturose. Hamisha kabiri abana barakenera ubuyo. Kandi cya gatatu umwana kugira ashe neza arakenera amavuta yo kwisiga n'agasabune ndetse n'uduhuti uko umunyororo ntashobora kuronka impuzu yo kwambika umwana. Ikirenge ibyo byose rero indero umwana nayo ni ntangere irakenewe, kuko ngaha no kuri mu ibohero biragoye kuhahera indero umwana usanga ari ibintu bigoye cyane.
Mu ibohero rabona biva mu mihinga itandukanye. Umwe wese avuga umugore avuga icyo yishakiye. Wa mugore akivuga ikintu wa mwana kimumujya mu mutwe hanakivuga umengo ni kiza agasanga oya hasi heza.
Abo bana bavuye mu ibohero baca bajyanwa kurerwa mu kigo mfata kibanza cya Foundation Stam kiri mu ntara ya Ngozi. Basanzeyo abandi bana 12 bahaje kuva mu mwaka uheze. Eric ni mubona rongoye ico kigo yatwiganiye ko abo bana batora harimwo abo bajyana mu miryango bakomokamwo, hakaba n'abandi bagumana.
Abo bishoboka turabarandaranye mu miryango yacu bajyana mu miryango yabo. Hariho n'abandi kubera icyaha umubyeyi aba yasize akoze ku gatumba atamuha ashaka kumutora kubera ibintu ujya mugana avuga ati umwana w'imbeba azirwa nka rwanyi. Hari n'ababyeyi babo ntibabyishimira tubasubije iwabo kubera baba bafise umutima uhagaze kubera ati umwana wanjye bazava mugirira nabi kubera cyacaha nakora.
Abo bavuye mu ibohero niyo bashyitse mu bigo biragoye kubaha indero. Kakunze Claudia yitiriye inyifato n'imibano ni we akurikirana abo bana ku bw'icyo kigo bashikiramwo.
Usanga abo bana kenshi bafise inyifato yo kwiheba. bakora avuga ibyo bagombye ntandero koko y'umwana bayakuriye mu muryango bafise batukana ibyo bagombye umwana ugasanga afise ibibazo nyine byo mu mutwe ugasanga atahura ugasanga no gusubira inyuma kubera urumva bayugaranye ntagerageza kumugira umwana afise inyifato nziza
muje bafasha abo bana ahanini harimo kubiyegereza bakabereka urukundo bakabaronsa n'indero hambavu y'ibyo harimo kubafungurira no kubatwara ku ntebe y'ishure ariko rero muri icyo kigo bashikiramwo hacari hagahaze aho ni mu gihe abo bana baherewe mu kibanza gikoswe nkuko tubyiganirwa na Eric Nimubona akirongoye
administration yo duha nka tere ahanini hafi kugira nka tere twebwe twubake aha turi turatanze cyavuga ati tubaterereye iki nimwubake namwe mushireho ibi cyangwa nabo nyine bashaka kudufasha ati tubaterereye amabati tubaterereye iki na tere yatwubake kugira turonke ahantu tuba kiwacu
iyo gushu Burundi gifite amahohero yose hamwe 11 abagabo n'abakenyezi babukwabo abo bana bamabohero akenshi bazana ba nyina bakiri ku ibere mu gihe ababyeyi babo babaje gufungwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
tubibutse inshuti mwese kumunika muri abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamina i Washington ndetse mu Kinundi mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'ubuzima uyu munsi turavuga ku ngwara ya autisme Jean Mukankusi araganira na muganga Leonard Kagabo akurikirana abarwayi iyo ngwara akaba kandi yarayikoreye ubushakashatsi aho yiga muri kaminuza mu gihugu cya Canada tubatega amatwi
uyu munsi turaganira ku ndwara ya autisme muganga Leonard Kagabo wiga muri Canada hakaba yita ku barwayi b'iyo ndwara ya autisme araduha ibisobanuro muganga Kagabo mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze Julia mbaje gusuhuza abakunzi b'ijwi rya Amerika nk'uko bivuze rero nita ku barwayi bafite icyo kibazo cya autisme nk'abankora n'ubushakashatsi muri minisiteri yaho ngaho muri Canada
iyi ndwara ya autisme ni indwara ki
indwara ya autisme ubundi ni indwara irangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi ni indwara no kwivana mu muryango ukivana mu muryango we ukiberaho ku giti cyawe ukigunga ikindi kiranga cy'ingenzi irangwa n'ikibazo cy'ururimi mu ndimi z'amahanga bwita trouble de langage ndumva ruko nayivuga ikaba itangira kenshi ahanini iyo umwana afite imyaka 3 ikindi nayivugaho nuko ari indwara ifata abahungu cyane kurusha abakobwa
tugarutse gato kuri icyo kibazo cy'ururimi kuvuga umwana ntavuga
ku kijyanye n'ururimi akenshi abo bana nta nubwo navuga ko bavuga gusa iyo babitayeho hakiri kare ururimi rushobora kuza abafite ururimi rwo kuvuga ariko ntirusohoke
uramutse umubajije ikintu ashobora kugusubiza
oya iyo umubajije ikibazo subiramo ko wakivuze ni nkaho hari akasuku
noneho birumvikana ashobora kuba ariyo mpamvu yiheza nk'uko watubwiraga ko kimwe mu bimenyetso kibigaragaza ari uko yikura mu bandi hanyuma wavugaga ko bigaragara umwana akiri mutoya umubyeyi abibonye yakora iki
kugira umwana ufite autisme mu muryango ni ikibazo gikomeye sinavuga ngo ababyeyi ngo bakora ibiki aramutse abonye umwana we afite icyo kibazo afite ibyo bimenyetso ni ukwihutira kugera kwa muganga hano mu bihugu byateye imbere nka Canada n'Uburayi bafite amasantere akomeye yita kuri abo bana ariko numvise ko no mu bihugu bya Afurika na Aziya izo santere zirimo ziravuka ari nyinshi ariko inama nabagira ni ukujya kwa muganga baramutse badafite ibigo bibitaho bakamuha amahugurwa y'uko yamufasha ariko ateganya kuzamujyana muri santere yita kuri abo bana bafite ikibazo cya autism kuko we ntiyamushobora ahubwo nawe bishobora kumuviramo n'ubusazi no gutumuka
umwana ashobora kwigunga kubera ko adakunda gukina n'abandi cyangwa se kubera ko ari wa muntu ushaka kwikorera utuntu twe wamenye ute ko yigunze kubera ko afite autisme
navuze ibimenyetso birukwa byo bigomba no kugaragara ariko umwana ufite autisme agira urukomatane rw'ibimenyetso byinshi cyane muri by'ingenzi ni ukwikura nyine mu bantu ukabona bigunze ikindi ni uko we uburyo ababona isi tubamo abafite isi yihariye ikindi ni umwana udakunda kwegera abandi gukina n'abandi urabibona mu ntangiriro z'imyaka 3 ukabona umwana ubundi ariruka ashaka gukina umupira we ntibiba bimureba ari aho ngaho yigunze yarigize ingunyi ikindi cy'ingenzi ni uko iyo agize akabazo arakaye ararakara ku buryo butangaje buteye ubwoba ubundi ubona umuntu iyo arakaye agenda gahoro gahoro wahita arakara ako kanya ukabona arirumye, ukabona avugije induru, ukabona nawe wahamuka. Ashobora no kugira inagresiyo kuri we, kuri we iyo atakubonye ubwe ashobora kwikubita nangwa kwiterura kwikubita hasi, cyangwa se hafi aho haba hari umuntu nawe akamwataka na bibaho. Izo reaksiyo ze fizike ziba ari no kontrole ku buryo ashobora no guhanuka hejuru y'inzu umuntu ayikubise hasi. Ikindi nanone kiranga uwo mwana ni uko agira icyo bita rotari mantari, nuko ubwenge bwe ntabwo buba bugiye
ntabwo bukura neza nk'abandi
bana. Ariko bitabujije ko habamo abana bamwe ubona ashobora kugira ikintu kimwe ukabona arakizi mu buryo burengeje, natanga urugero nko gucuranga gitari, ukabona umwana w'imyaka itanu acuranga gitari rwose ukagira ngo yabyize nko muri univerisite. Kimwe wowe uyu muciriye amarenga ntabwo ayumva, umuciriye amarenga ukagira ngo ntibimurenga. Niyo mpamvu bakumva kumubira iruhande, ni umwana ushobora kurya ibintu bitabaho ukabona arya ibitaka akaba yamira icyuma. Ikindi bagomba kwitonda ni umwana ashobora kugira nk'urumuri rushobora kumutera ibibazo, amajwi gusakuza, yajya kurya nawe wirinda kumushyira mu bandi bantu kuko ntibiba bimureba, cyangwa se akenshi nk'amaoderi cyangwa ibintu bimwe na bimwe
impumuro.
Impumuro.
None se iyi ndwara ya autisme iravurwa igakira?
Iyi ndwara ya autisme baragerageza kugeza ubu nta muti ubaho, nta n'urukingo.
Ni ukwita kuri ibyo bimenyetso gusa.
Akenshi ni indwara ishobora kubaho mu muryango, kuko usanga niba umwana umwe yarayigize mu muryango n'undi ashobora kuzayigira. Ikindi gishobora kuyitera ni imyivumbagatanyo y'imisemburo mu bwonko. Uti rero avuga igakira, nta muti wayo uhari, nta n'urukingo. Gusa icy'ingenzi icyo dukora iyo twita ku bana ni ukubaha imiti nakwita yo kuvura ibimenyetso. Umwana atangiye kwiruma, kwikeba, gusakuza, ugerageza ukamuha imiti yo kumufasha, ariko nta muti ubwawa autisme ubaho.
Ndabashimiye cyane rwose Dr. Leonard Kagabo kuri ibisobanuro muduhaye ku ndwara ya autisme, murakoze cyane.
Rayon Sports yaronse tike yo gukina kimwe mu ca kane cirangiza mu higanwa ry'umupira w'amaguru muri Africa CAF Confederation Cup. Rayon Sports yatsinze Young Africans yo muri Tanzania igitsindo kimwe ku busa i Kigali. N'ubwa mbere ekipe yo mu Rwanda igeze muri kimwe ca kane ca Confederation Cup. Nije mugenzi wacu Thomas Kamilindi yabajije umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika adukurikiranira amakuru ya sport mu Rwanda Jean-Claude amusobanurira rero uko Rayon Sports yabishyize tubatega amatwi.
Ikipe yo mu Rwanda ihageze nyuma yaho CAF ivugururiye stati cyangwa se formule yo gukina hazamo amatsinda, ariko nakubwira ko mu mwaka w'2023 ikipe ya APRFC igeze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza aho ngaho, ariko muri rya rushanwa bitaga Coupe de Coupe mbere yuko rihuzwa, rero guhari mbere yuko rihuzwa n'ingi rya Confederation Cup bikaba ikintu kimwe. Uribuka ko kera habaga hari amarushanwa atatu atandukanye, hari irushanwa ryabaye ya mbere, hakaba irushanwa ryatsinda ibikombe ariryo bitaga Cup Winners Cup, hakaba n'iryo bitaga Moshu de Chief Abiola, rya gatatu hari amarushanwa atatu, ariko ubungubu byarahindutse hasigaye hari ibyiciro bibiri byonyine, hari Confederation Cup hakaba na makipe yabaye ya mbere iwayo cyangwa se Ligue des Champions muri Afurika. Ubu rero muri formule cyangwa uko warubivuze nibwo Rayon Sports ikoze amateka ikava mu cyiciro cy'amatsinda ikaba yinjiye muri kimwe cya kane kirangiza aho bakiri umukino ubanza no kwishyura. Ikipe Rayon Sports rero ikaba yabigezeho uyu munsi imaze gutsinda ikipe ya Yanga kimwe ku busa, igitego cy'umurundi Bimenyimana Bonfils wakunze kwita Caleb akaba yagitsinze ku minota 18 w'igice cya mbere. Amakipe yakomeje irasatirana kugira ngo Rayon Sports ikire mu kiri cya kabiri cyo gushimangira intsinzi, Yanga nayo ishaka kugira kwishyura kugira ngo inzozi za Rayon Sports izibangamire, ariko umupira urirangira kimwe ku busa. Rayon Sports irangiza iri ku mwanya wa kabiri muri iri tsinda rya kane aho USM Ajax muri Algeria ariyo iri ku mwanya wa mbere, cyane cyane ko muri aya masaha Rayon Sports yakinaga na Gor Mahia na Yanga, USM Ajax yakinaga na Gor Mahia mu kino bere muri Algeria aho warangiye rero USM Ajax itsinze Gor Mahia 2-1 aribyo byatumye USM Ajax irangiza iri ku isonga mu itsinda rya kane n'amanota 11 mu mikino itandatu. Rayon Sports ikaza ya kabiri n'amanota 9 mu mikino itandatu. Gor Mahia ni ya gatatu ari ku mwanya wa gatatu ntacyo imariye no gutaha. Gor Mahia muri Kenya n'amanota 8 mu mikino itandatu, hanyuma Young Africans yo muri Tanzania iza ya kane n'amanota 4 mu mikino itandatu. Ni ukuvuga ngo USM Ajax Rayon Sports zirazamutse muri kimwe cya kane kirangiza, Gor Mahia na Yanga biratashye.
Shote mwese mkundi radio Ijwi Amerika Higano yotuwa teguri ya mraka kanya wiga wikengaha Tuwone heo kanda kanya kogo shimla ingenieur Yadufashe mwinga bugizi uma Hame na Fatou Kalala Yadufashe kuigiranya higano yotuwa teguri Kuli miko mwalikumu na Federica Munikije Makuru na yu mwashikijwe na Loiza Bigirimana Mwakoze kudutega matwi Tulabi ifuje amahoro umusi mwizi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.